Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Nikate kuri mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru kuri uyu wa 2027 kigara mu mwaka wa 2022 ari twabateguriye nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umudandaza yitwa Samueli afise depo y'ibinyobwa bya Blarudi mu gisagara ca Rumonge ngo yararahiye ararengwa ko adashobora kudandaza inzoga ku giciro kizwi n'amategeko ishavurika barinika ku banyagihugu barangurira ku iyo depo iwe. Basaba ko barabara rya Landa Kagwema risanugwa na banyagihugu muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bakaba bavuga ko ubu babuze aho bacisha umwimbu wabo kugira ngo bawushore. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Amasengesho ategurwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu kugwe ubwihuna yaza asubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu uravye amafaranga akoreshwa n'abategetsi masengesho mwe nayo bishikirizwa n'ishyirahamwe CBDH Vika mu gihe ariko habera ayo masengesho mu ntara ya Kirundo akaba ari amasengesho azomara iminsi itandatu. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe indongozi ngo zari zikwiye kuba intungane nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Zashikirijwe na Musenyeri Jashe Naondereye arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi hari mu ntango y'imisa yo gutanguza iminsi itandatu y'amasengesho ariko abera mu ntara ya Kirundo. Twumvirize Musenyeri Jashe Naondereye.
None ga ndongozi z'igihugu cyacu ubwo murifuza koko kuba intungane muri ubwo buryo ijambo ry'Imana riyitu yagira murabyifuza kandi byobamiza ku muruho wo kwitsinda cyane naho no kubizira mu kabizira ubwo muremera yuko uko byogenda kose Imana yobagumiza ku kiganza cyayo.
Ibikorane bitegurwa n'umugambi CNDD-FDD hamwe na leta nta mwimbu bizanira igihugu uretse ko bari gusesagura amatungo y'igihugu. Ibyo bishikirizwa na Leopold Sharangabo cegera curongoye urunani rw'amashirahamwe aranira agateka k'impunzi CBDH Vicar. Leopold Sharangabo asaba leta guhagarika uwo mugenzo amafaranga akoreshwa muri ibyo bikorane agakoreshwa mu iterambere ry'igihugu. Tumukurikire.
Muri rusangi igikorane ni ciza kuko kirafasha abantu guhinduka kigatuma abantu ivyaha bakora bireka. Ariko rero ikorane tubona muri ibi bihe gitegurwa na CNDD-FDD na leta yayo ni ibikorane ubona kuko uretse ko ari ugusesagura amatungo y'igihugu atamusaruro n'umwe yigira uboneka bihuza abantu bikabandanya gusesagura amatungo y'igihugu bikabandanya rero nta na rimwe ubona ko bavayo bavuga bati ko twari mu gikorane abari abicanyi bahindutse basesagura amatungo y'igihugu bahindutse arafata abagore ku nguvu bahindutse byabandanye uko nyine. Mbere ndibuka hari n'igihe gikorane cabereye igitega Musenyeri Ntamwana yarababwiye ati ibi bintu byose muguma mwiyemeza hano ndazi neza ko atabye muzoshobora kandi ko byagenda inyuma yaho urabye amaraporo yaba mu gihugu hagati y'amashirahamwe canke y'amashirahamwe mpuzamakungu arerekana n'ubundi ko ubwicanyi mu Burundi bubandanya kandi bubandanya abantu bagiye mu gikorane bubandanya abakozi b'Imana bababwiye ati nyabuna ubwicanyi ni bubi abahohotera abandi bihagarikwe abakora ibintu bitandukanye bitari byiza bihagarare ariko ntibihinduka. Mu majambo make rero ubona ko ari gusesagura amatungo y'igihugu ubona ko ahanini ari imvo za politike kugira bahereke abanyagihugu ko bemera Imana ariko burya Imana ntiyemera amajambo imano yimira mu bikorwa ari amambu rero jewe mbona ko ibyo bintu byibikorane abandi batarwe cyo bameze kuyibona mbere nabo bategetse babirimwe babijanwe benshi babona ko ari guheza umuhango ta musaruro nyawo uboneka nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ico gituma rero bakwiye kubihagarika ayo mafaranga yari gukora mu bijanye mu ibyo bintu byibikorane kuko ari amafaranga menshi cyane hagakora mu kubaka amabarabara hagakora mu kuraba mu gufasha amashyirahamwe y'ugwaruka kugira ngo ugwaruka guteze imbere agakora mu bijanye no gufasha ibikoresho byo kwa muganga uyu munsi ari ibibazo bikomeye kwa muganga agafasha n'ibindi bintu bitandukanye bijanye n'ingwani ziri mu gihugu.
Inzamba
amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe arabandanya dukubitire mu gisata c'ubutungane umushingwa manza akaba numwe mu baranira gateka kazi na muntu Tony Germain nyina ari degenzi akuva kuri wa kabiri igenekezo rya 70 kigarama mu mwaka 2022 akaba ari kuwe nyuma y'imyaka irenga ibiri afunzwe ku karenganyo nkuko byemezwa n'abaharanira agateka ka zina muntu. Karina Tersekian umushakashatsi mu ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu IBDH akifuza yuko atawundi mu baharanira agateka ka muntu yosubira gupfungwa azira kazi kiwe ahamagarira abategetsi b'u Burundi gutezurira abandi bose bapfunzwe bahogwa ibyumviro byabo. Tumukurikire.
La libération de l'avocat et ancien défenseur du
irekugwa by'umushinwa manza akaba nuharanira agateka kazi na muntu Tony Germain nyina ni nkuru nziza ndashimishijwe nuko yari kuwe inyuma yaho yejejwe n'ubutungane mu ndwi iheze ndababazwa nuko yamaze imyaka ibiri afungiwe ubusa ariko ubutungane bwakoze akazi kabwo. Turashima ubwa mbere ingingo ya senari isubiramo imanza ya Vuzi yamwejeje. Abacamanza barerekanye ko bakoze bigenga kuba atavyemejwe na bimwe byari bihari bimwagiriza ku byahakurikiranwa ko ni ingingo nziza ku butungane bw'u Burundi. Ndibaza ko ari rya nyuma aho uharanira agateka kazi na muntu ahagarizwe agafungwa azira ubusa mu Burundi kandi kubwo rubanza guhindura ibintu mu bijanye n'ubutungane mu Burundi na cyane cyane bukigenga. Abategetsi bari bakwiye ubu naho kuraba amadosiye y'abandi bafungwa ba politike bahagaritswe bagacibwa imanza mu myaka iheze bakarekura nabo bose bafunzwe ataco bazira.
Imyidogo ni myinshi mu badandaza binyobwa bya Bralude mu gisagara ca Rumonge bavuga ko bakwa amafaranga menshi yo bagiye kurangura ku idepo y'umuntu yitwa Samuel. Nzoga uwo mudandaza ahabwa na Blarudi ngo yarariye ararengwa ko adashobora kuzidandaza mu giciro kizwi n'amategeko aho bigeze ngo asigaye yaka n'ibiturire kugira ngo abaje kuraharangura bamanze kumuha ibiturire ibyo bigatuma abihereza ibyo binyobwa bya Blarudi babigura ku giciro kinini kirengeye ico leta yashinze. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Uwo mudandaza asanzwe atanga ibinyobwa vya Bralirudi ku bandi badandaza mu gisagara ca Rumonge. Uwo yararahiye ararengwa ko atazigera kurikiza ibiciro bizwi n'amategeko. Nakababaro rero mu badandaza kuko bibaza ko bagiye baronka gahengwe kubera depo ibegereye. Umviriza umwe muri abo badandaza.
Ijya ku depo ya Samuel ntaho kwegora bivuga kuko biragoye kandi birazwi. Tukiba nk'iyo depo bakendeshira utundi tudepo tugiye koroherwa abantu basanzwe bakorera ubu barenga mu micungara yo kwa Sione. Ariko ubwiwe yararengwa yuko adashobora kugitanga atubwije ukuri avuga ati utarengeje ko aya mahera ntashobora kubaha rero ugasanga ubikoze gutyo usanga uri kugura kuri detaye ukiyumvira aho wajya kugira ngo ukabura.
Bavuga ko badandaza bahomba kuko bobo iyo badugije igiciro baca bafatwa bagacibwa amande. Ikivyunyura ngo nibiturire bisabwa abagiye kurangura harimo n'ubushurashuzi n'ubutumwumvirize.
Ntabwo ntidushobora gukora gutyo kuko amatatu aya agati baca badufata ngaho kuri ako kabari. Ikindi nacyo turabisaba abagenzi basanzwe bakoreraho n'abakenyezi b'abigeme bahetse baratabaroma kavuga ati twende turahetse. Kubera iki yarabonetse hariho aho yabwirije ko ati yewe utaje ngo tujyamane ntibikunda yuko ndaguha inzoga. Ibyo rero bituma twebwe twamatati matati y'abakiriya matati y'abajeje nk'aba bavuga yuko twatereko turacuruza inzoga tugurisha handi se tugasaba yuko ibyo bintu byohagarara kugira ngo ibintu bigende neza ku neza ya bose.
Uruganda rwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka umukozi wa Brarudi Samuel arongoye idepo rwagura supermarket ya Rumonge kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronka.
Mugenzi wacu Karine Dusabe arakenuye abanyagihugu bakoresha barabara rya Landa Kagwena bita Cangugu ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza basaba ko risanurwa ngo kuko ryononekaye cyane. Bavuga kandi ko kuva iryo barabara ryononekaye bibagora kugira ngo baronke aho bacisha ibyimbugwa byabo. Inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Iryo barabara ryononekaye ryitwa Cangugu rihuza amakomine ya Gihanga na Bubanza ni mu ntara ya Bubanza uva ahitwa Kwiranda ugaca ahitwa Ndava Busongo Rugunga Buramata na Mudumugu ugacucira ahitwa Gihungwe ugashika mu Kagwema ku barabara rya Cibitoke Bujumbura. Ku Mudumugu aho iryo barabara rica hasanzwe hari ikambi y'igisirikare ikorerwamo inyimenyerezo y'abashahura mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu makungu. Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu niwe atera kamo berekana ingene iryo barabara ryononekaye cyane.
Barabara ryitwa Cangugu ica muri komine Gihanga rihuza imitumba ishika kuri itanu kandi barabara riva mu Kizina aho bita Kwiranda rigaca ku mutumba wa Buramata rigashika ku mutumba wa Ndava Busongo rigaca ku mutumba wa Rugunga no ku Mudugugu hari kandi y'igisirikare rigaca ahita Igihungwe rigaseruka mu Kagwema. Bavuga ko ari barabara ridufitiye akamaro kanini cyane kuko rishaje imaze igihe kinini ritigeze rikorwa na buhoro buhoro haca imiduga iremereye cyane iza gusohora musenyi itabuyo iburamata n'imiduga biza gutora amabuye nyine ku mutumba wa Buramata hahora haca imiduga n'iminini y'igisirikare amakamyo agiye kandi yo ku mudugugu. Iryo barabara rero ryaracabagaye rwose ryarononekaye.
Abasirikare b'Abafaransa hamwe n'abo mu gihugu cya Amerika bafasha mu bikorwa bya gisirikare ibihugu byabo byavyemeye gukora iryo barabara mu mwaka wa 2014 ariko ugwimo wo mu mwaka wa 2015 watumye abo basirikare bava mu Burundi bakaba batarasubira kugaruka gukorera ku mudugugu. Uwo mugambi ukaba waciwe n'igikwa mu menshi. Abanyagihugu bo muri ico gice ca komine Gihanga mu mitumba ya Kizina Ndava Busongo Rugunga Mudugugu Gihungwe na Kagwema bavuga ko kubona iryo barabara ridakora bibagira ko ingaruka mbi bagasaba abajejwe intwaro kuryosa nugwa.
Nta miduga ishobora kuva kwiranga guje ku mudugugu ntirikunda nta modoka isanzwe ishobora kuhaca haca ibikamyo binini binini n'imodoka z'igisirikare ntizigica mu iryo barabara. Abanyagihugu bo Ndava Busongo Mudugugu Rugunga Gihungwe abarimyi ntibabagura ku mafaranga bari kubagura yayo barabara ryari ryiza nk'aho bahamba abantu i Buramata nta modoka ishobora gutwara ikizigo gishikana abantu banda kwikorera rero amamoto bigira nk'uko arengana amabariyeri ahari atoza amahera ya komine ni menshi uraje iyo biduga ida gutora imisenyi irariha amatagisi ari itwara amabuye ariha amatagisi yari byimbugwa bihaca birariha amatagisi ahubwo na ha komine haba hasigaye ko ikoresha iryo barabara. Ca mbere ni uko leta yohaguruka igahagurukira na musitanteri kugira ngo iri barabara rikogwe.
Hadyo Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka musitanteri ya komine Gihanga Leopold Ndayisaba watubwiye ico bategekanya muri komine kugira iryo barabara risanurwe.
Arakoze Bonfils Niyongere ningaduciye dusozerera amakuru twariko turabategurira. Shimire mwebwe mwese mwayateze yo shimire bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabifurije umunsi mwiza n'abutaha.